twasanganiye bene wacu muze gutegeza menshi yakwiye inkuru z'Imana. Gomba mbanda bahe mwakeye mu izina ry'Imana. Muri ikanda ngomba tugambe menshi yakwiye abantu benshi b'Imana baronse ibagoragura. Twese turafise bitugoye sikwene. Kwaho ndi nzira yuko benshi turigana menshi amagambo yakwiye gufasha uburavyi bwacu. Tulabe igitabo cha gatanu igisho cyo gutangura. Hariho umuntu yitwa Naamani umukuru w'abasirikare w'Ishamu. Yari umuntu w'ugukengurukwa kandi kitwa umuntu yari amenya cyane ukugwana. Nyamare yaragwa arwaye umubembe. Barafise umukozi hagati mu kuva mu Isiraeli. Uyu mukobwa yarakunze cyane mu bwoko bwa Naamani. Ntiyagomba kubona umukuru wagi sebuja wagi arwaye umubembe. Arabwira mugore wa Naamani agende kubona uya muhanuzi ari Samaria. Na yuko yomukijije. Naamani yarategeje uya mukobwa hanyuma aragenda kurondera uya muhanuzi Elisha. Naamani yarondera abantu bagenda kumwe nawe n'ibigemuro kugenda hariya gutwarira Elisha. Basohoye imuhira iwa Elisha. Elisha yaratumye umuntu kubwira Naamani ngo agende kwihagira mwonga w'Yorodani ngereka mushanju arakira. Naamani yaragaye yashavuye agira ngo aravuga ngo aze kusenga ngire kubwira izina ry'Imana yage. Ukorakora hari umubembe ukuboko kwage kugira ngo ngire. Imyonga myinshi iwacu irafise amazi yabereye neza cyane gusumba y'Abisirayeli. Aravaho yashavuye. Naamani yari umuntu akenguka cyane nyamare yararwaye umubembe. Umubembe n'andi magwara yabazira abantu b'ingene zose, abatunzi kubarushi. Muramenya umubembe yuko ari nk'iki ibyaha. Umubembe urya magara n'icyaha kirya umutima. Ata mu muti ubonekana w'ingwara y'umubembe iherezo ni urupfu rw'amagara. Ni icyaha kitagira umuti gwa hene, iherezo hene ni kuyitanya n'Imana. Umuti w'icyaha ni iki? Umuti w'icyaha na maraso y'umwami wacu Yesu Kristo yasese ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Turabe kandi igisho cya kabiri. Naamani yamaze kuva muhira iwa Elisha, abakozi bage baramubwiye databuja. Iyo umuhanuzi yakubwiye ijambo ukikora ijambo rinini ntiworikoze. Sikwene akubwiye ati genda wiyuhagire ube ubereye. Naamani arategeza impanuro z'abakozi bage. Aragenda kwiyuhagira mu mwonga w'i Yorodani ingere mushanju. Nawe urusatu umubiri gwage gwahindutse kuba nk'urusatu rw'umubiri w'umwana mutonyi cyane. Naamani yarashimye cyane. Aragarukira uya muntu uya muhanuzi w'Imana kugira ngo amuhereze ibigemuro byari yamuzaniye. Nyamara uyu muhanuzi Elisha yaravuze ngo sindakira ikintu cyo cari cyo cyose. Naamani yari umuntu akenkwa cyane. Umukuru w'abasirikare b'umwami w'Ishamu. Nyamare ntiyo tinye gufatwa n'uburwayi b'umubembe. Urabona Naamani yari umuntu atafise ukwibona yuko yategeje abakozi bage. Kandi yari n'umwizero ko iyo hagiye ingere mushanje mwonga w'i Yorodani aroba ubereye. Uwo kwiyumviye inte umuntu yokubwira ati genda wiyuhagire mu mwonga ingere mushanje uba ubereye. Uwo kwiyumviye ngo nta bwenga afise bwizuyo. Nyamare Naamani yaremeye yuko yari Elisha yari umuhanuzi w'Imana. Nintyo ryo yagambye ni iry'ukuri. Naamani yaramwizeye cyane Elisha. Byari bimukwire akore nk'iko yamubwiye umuhanuzi. Bitobaye gutyo umwizere gwage ntikugabanye n'ikimazi. Murabe iyi Yakobo isura ya kabiri n'umurongo w'amacumi na mukaga havuga ntya. Amagara atamutima gurapfuye. Nantyo umwizero atabikogwa gwapfuye. Turabe igisho cha gatatu. Hanyuma yayo umwami w'Ishamu yari kugwana n'abasirikare b'Isirayeli. Aho yari ategeka ngagende kugwana n'abasirikare b'Isirayeli, heza amenyekana ho naho nyabaisirayeli. Incyo umwami yaweza shavura agira ngo hari umuntu aza kubwira abana b'Isirayeli amabanga yabo. Nyamare umwe mu basirikare mu murya yacyambwiye ati, hariho umuhanuzi Elisha, ni we nabaza kubabwira amagambo yose ingene yo magenye kugwana n'abaisirayeli. Umwami w'Ishamu arava kugenda n'abakozi bage kugendera kurondera Elisha. Arabwi wavuga ngo aba hariya i Dothani. Barasohora mu ijoro mu gicugu bakikiza uya muhira w'i Dothani. Mu gitondo cyane umukozi wage Elisha yaravyuze mu gitondo adasanga abasirikare barya bakikije uya muhira, yaciye atinya cyane. Aragaruka mu nzu amubwira umuhanuzi Elisha. Tugirante databuja. Elisha aramubwira ati, ndutinye yuko ni benshi bari mu ruhande rwacu, ugusumba abari mu ruhande rwacu. Ngira ngo uyu mukozi ntiyamwizigiye Elisha. Ho Elisha yasenga ati, Imana imufundura amaso imwereke amoko y'amamareka benshi babakikije bose barya. Elisha yaratangaye cyane kubona abasirikare bakikije uya muhira. Nuko mona ingene yuko boyoboye kubakira barya bansi. Nyamare inyishu ya Elisha yarari iki? Abari kumwe na twebwe ni benshi ugusumba abo bansi. Ahandi uyumvira kugira ngo umwasi wawe arafise inkomezi kugusumba. Ibuka uri kumwe n'Imana ubana inkomezi ugusumba barya moko yari menshi yuko wayo uhayutinya. Turabe igishusho cya kane. Umwami w'Ishamu yaragiye kumwe n'abasirikare gufata umuhanuzi Elisha. Nyamare Elisha yarasabye ngo babe impumyi, na Imana yabakoze bose kuba impumyi. Umuhanuzi Elisha yarabagira ababwira ngo, iyi siyo nzira kandi n'umuhira w'umurondera, nimungurikire nanjye ndabatwara kuyo muntu uko muhaye murondera. Abasirikare b'Ishamu baramukurikira Elisha na barabatwara kugeza hari abansi babu. Aho hitwa i Samaria. Niho Elisha ahweza senga, umwami ubapfundura amaso yabo kugira ngo babone. Amaso yawe yamaze gupfundurwa, babonye bari hagati y'abansi babu. Umwami w'Isirayeli arambwira Elisha, ndabice bano bantu? Elisha aravuga ati, ntibyoshoboka kuyica abo bantu, bahereze ibyo kurya n'amazi yo kunywa, hanyuma ubarekure basubire muhira iwabo. N'umwami w'Isirayeli yakoze ntyo. Wogize nte wewe ni wabaye nk'umwami w'Abisirayeli? Urwana n'umwansi, hanyuma kandi wisanga uya mwansi ari mu maboko yawe. Oho shoboye kubica abari mu maboko yawe yose bose. Tegeza ijambo ry'Imana ingene rigamba mu ikete ryo gutangura rya Petero isura ya 5 n'umurongo wa 9. Ntiwirihishe ububi ku bubi, kiretse mube abantu bo gufuhura, yuko ayo niyo mwahamagariwe kugira ngo mucure ifuhu. Turabe igishusho cya gatanu. Haheze imyaka myinshi umwami w'Ishamu yaragiye kurwana n'abana b'Isirayeli. Abasirikare bose baragiye kuzikikiza uya muhira w'i Samaria. Iyo minsi yose yakikijwe n'imikingo kugira ngo bizigame n'abansi. Abana b'Isirayeli ntibagiye hanze kurondera ibyo kurya. Haheze akanya habayeho inzara nini cyane mu muhira w'i Samaria. Geza n'umutwe w'indogobwe gwadandajwe ku giciro kinini cyane. umusi umwe umwami w'abaisiraho yarahaye Balama umugoregore umwe yaramuririye avuga biheko numfashe nyamare wene yarishavuga ati imana itakufashije nanjye ngufashiki ufise kigora kikugoye nyabaki uriya mugore yavuze ati uyu ni umugore mugenzi yambwiye ngo uyu munsi turye umwana wanje ejo naho turye umwana wage yewe ndatanga umwana wanje turamucumba none wene yanyegeje umwana wage ntagomba ko tumucumba umwami amaze kumva ayo magambo y'uyu mugoregore yaciye yiyambura imyenda yage yose yashavuye yashavuriye imana yuko imana ntiyari yabafashe mu cyo kibagoretsa cy'inzara yiyumvira kwica Elisha umuntu w'imana aragenda kwa Elisha aravuga laba ibi byose bitugoragura byose biva ku mana kuki ndorere umwami kandi Elisha aramubwira ati ejo nk'imwiki gihe nyene harobaho mu muhira w'i Samaria ibiribwa jambo ribi cyane gufatwa n'ijambo ry'inzara ngira ngo muri mwemwe muramaze kuronka ibigoragora nk'ibyo nyamare benshi muri twebwe ntituraronka gukena ibiribwa umunsi umwe cyangwa ibiri si kigoye cyane ugusumba ingene abayisiraeli baronse cyane ibibakoye by'inzara muratangara cyane kubona ingene umubya muvyeyi yatanze umwana wage bamucumba muteke umwami yarashavuriye imana kubwo inzara yari yabafashe yiyumviye ngo kukwica Elisha yamaze kwishura mwene wacu ntitwoyora twebwe kumugaya imana kandi ku magambo yose mabi yadufata nandyo ntitwoyora kwihora ni imana na twebwe turabe igisho cya mukaga hariho abantu bane barwaye umubembe babahanze y'umuhira mwico gihe nta muti wari uriho umubembe kwaho abagwaye umubembe babahanze iwo muhira ibemeregwa kuba kumwe n'abandi bantu niho abo bantu baravuga ko twicaye ngaha kugeza dupfe twinjiye muri uwo muhira turapfa yuko anahene harimo inzara tugire abasirikare b'ishamu twishire habona imbere zabo niba twakira turabaho bagombye kutwica turapfa bazindutse mu miseke bagenda bahurira ku iteraniro ry'abashami basohoye ku itanguro ry'abashami nta n'umuntu yarariho ko imana yari yabakoze kumva ingene abashami bahari igiteye nk'ikintu giteye cy'abasirikare kinini cyane abashami barabwirana umwami w'abayisiraeli yatumiye ko abambi b'imisi n'abahiti baze barwane na twebwe niho bace biruka mwaca gicugu bataho amakambi yabo barasiga n'icyitwa icyo bari bafise cyose bari abarwaye b'umubembe bamaze kwinjira mu nkambi basanzemo ibiribwa bararya baranywa barahaga babwirana ati aya majambo si meza uyu n'umunsi mwiza tugumye ngaha gusa twanumye turoreye kugeza mu gitondo turaza kubabazwa tugende kubwira abantu b'inzu y'umwami w'abayisiraeli bagize intyo n'umwami yarungise abantu kujya kuraba ayo magambo yuko ari ay'ukuri bamaze gusohora basanze nk'uko bavuze barashimye bararya cyane nk'iko umukozi w'imana Elisha yari yavuze bene wacu imana ni igitangaza yatumye abo bantu bane bari barwaye umubembe kubakiza abasamariya nantya imana yituma abantu b'inkengegwa kuvuga ijambo ryage kubabwira barya batamumenya kugira ngo bayobore kuronka agakiza wewe urumwe mwabo bitonze buko imana yoyobora kubarungika gukora ibikorwa cyage bite aba bantu bonyegeje inkuru izo zabari abanyamubembe hobonetse ikintu nyabaki harya mu Bayisiraeli ni kwene bo kwishwe n'inzara girango nandya na uyora gupfa yuko utabwirwa inkuru izo imana igomba dukumuse inkuru izo zose zagakiza igishusho cha mushanju imyaka myinshi imaze guhita Elisha yarahwereye niho imana yaciye irobanura Yona imana irahamagara Yona ati genda uvuge ubutumwa mu muhira gwi Ninawe yuko abo bantu bakoze ibibi byinshi cyane nyamare Yona ntiyakengurutse imana ararondera inzira yo kunyegeza ave imbere y'imana ariurukira muhira mu gwitwa Joba aronka ubwato bwo kugenda guhungira itarashishi Yona aringira agenda y'ubwato bugenda bamaze gusoro hagati y'inyanza imana yarungitse ubuyaga bunini cyane burakubita buya bwato ihofi n'ukumeneka ibihimba n'ibihimba badia abanyarugendo bose baratinye icitwa umuntu yasenze imana yayo kugira ngo iyobore umukiza batora imitwaro yabo imwe imwe bata mu nyanza kugira ngo bayobore kugerura uburemegwe bw'ubwato Yona nawe arondera ahantu ho kwiruhuza hanyuma aheza aronka uguhunira umukuru w'uburyo bwato araruruka aramubona ati wewe urinde uyobora guhunira mwaka kanya vyuka na usenge ku mana yawe hamwe aratugira ikigongera ngo ntituze tugahona bari abakuru bu bwato batangutera agafindo bamenye ninde yazanye bino kino kibabaza kinini cyane ka agafindo kaheza kagwa kuliona Mwene wacu imana yari yamurobanuye Yona akore ibikorwa byage wene ntiyagombye guhengurukira imana kirese yicyuri yakirubanza kwiruka ngo yinyegeze wohunga imana wewe kirese turatugerageza nyamare ntiwoshobora nta mwanya wowose uriho hiyo mwijuru kandi hano hasi kandi ho hose umuntu yobora kwinyegeza yinyegeza imana Turabe igisho cha munani abakuru bo bwato barabagiye Yonati ukora iki nyamare wene yababwiye ati jewe ndahunze imana inyanza yabandanije kononekara cyane baramubaza Yona ugire gute kugira ngo inyanza yitekane Yona arababwira ati ni munde mu nyanza kuko yaramikije yuko ati kononekara ku inyanza kose ni wene yuko ni yakenguse ijwi ry'imana Aba bakuru b'ubwato ntibagombye kugira ngo gutyo nyamare byabakwiriye bamute mu nyanza. Bamaze kumuta mu nyanza, inyanza yaratekanye kwene. O imana yari yamaze gutegura insamaki yinini yitwa inyangume kugira ngo yimumire. Yona yicaye mu nda y'insamaki iminsi itatu n'imana iramuzigama kugira ngo ntiyicwe. Yona hoyali munda y'insamaki yari ihanye ibyaha byage no gusaba ngo imana yobore kumugirira ikigongo no kumufasha hanyuma imana ibwira iriya nyangumi yize kumudaho wa Yona kurusi bene wacu mubona ari jambo niragumiye kwemera ndamenya abantu benshi cyane baraseka ku nkuru zo kwa Yona nyamare ni kwene gusa yuko imana niyizegwa yene ntiyobora kubeha mugira ngo hariho ryo ryose litoshoboka ku mana kopo imana yaremye insi yose ku buyobozi bwa yene yoshobora kumugira Yona abe munda y'insamaki ku minsi itatu ahema ntimugereranye ku bushobozi bw'imana inzira zage zose zakoresha gusohoza inkwagomba wene turabe igisho cha cyenda hanyuma yose imana yagambanye nayo na kugira ngo agende mu muhira gwi Ninawi kugira ngo atware ubutumwa bw'imana ubutumwa bw'enikiri bwarindya igihe kimisi amacumane imana iza kuonona uwo muhira gwi Ninawi gwose abantu bini nawe bari bahakanye imana yabo no gukora ibibi byinshi cyane maso y'imana na imana yari amaze gucurubanza ngo yonone ugo muhira haheze imisi amacumane abantu bini nawe bamaze kumva izo nkuru barihanye barizera imana n'umwami yavuze ati icyitwa umuntu n'ibitungwa byose barekereho barire umwami imana yabo wagire cyo barya yagombye cyitwa umuntu yihani ibyaha byabo kugira ngo imana yobere kubagira ikigongwe kubibi byabo ntibaze bagahona mwami imana amaze kubona ntyo yabagira ikigongwe kandi ntiyononye urya muhira tegeze ijambo ry'Imana riva mu magambo ya kabiri isura ya mushanju n'umurongo gw'14 ingene yagamba ukaba abantu banje bahama ku izina ryanje babitonze n'ugusenga n'ukurondera uruhanga rw'Imana n'ukureka inzira z'abuzibi nanje ndotegeza kuva mu ijuru n'uko bagira ikigongwe ibibi byabo n'ugukiza insi yabo ahandi hantu wo kwibaza guki muri ubwero hari ibibi byinshi cyane ibigoye mu mazu yacu munsi yacu tegeza kandi ijambo ryage ukaba abantu banje bahamagawe ku izina ryanjye baje bakitonda n'ugusenga n'ukurondera uruhanga rw'Imana n'ukureka inzira z'abuzibi kwaho nanje ndotegeza kuva mu ijuru n'uko bagirira ikigongwe ibibi byabo n'ugukiza insi yabo mana ntiyora gufura insi n'amazu yacu kugeza aho tumaze kuyitonda imbere zage n'ukureka inzira zacu zibi n'ukugarukira imana aho niho aroyobora kutufuhura turabe igisho cya cumi hariho umwami yitwa Ahasuwero yari n'ubuyobozi n'ubutunzi bunini cyane umunsi umwe aringaniriza umubara abakozi bage umubara gwari munini cyane kandi gwari gubereye icyitwa umuntu yarariye aranywa umwami avuga ngo Vashiti azanwe imbere yage kugira ngo yerekane ubwiza bwage umugore w'umwami Vashiti yaranse na iri yaramugashije cyane umwami uyu mugore w'umwami yitwa Vashiti Vashiti nawe yaciye yanga ho umwami ahweza arashavura uyu mugore w'umwami yitwa Vashiti niho umwami yahamagara Vashiti azimbere yage nyamare Vashiti yaranse kuza vyatumye umwami ashavura ningoga umwami arahanura n'abakozi bage ingene kwaza kumukoza Vashiti bamuhanura ngo yambugwe ubukengurwe bwage Vashiti kandi ntihabakihage harugwa mugo ruhande uko wene ari umugore w'umwami na arobanugwe uwundi mugore aza kuba umugore w'umwami mwami Ahasuwero yaciye ashimishwa cyane n'iyo mpanuro aratwara inkuru zose mu bwanze bwage bwaganza bose kugira ngo bazane umukobwa wese abereye aze mu kuba umugore wage hariho umukobwa w'ikiyunani yitwa Esita yari umwe mu bakobwa bazanywe na ntiharafise abavyeyi yarafise nyinarume yitwa Moridekayi uyo niwe yari amuzigama o aramutwara imbere y'umwami naramubwira ati ntavuge yuko wene ari umuyahudi Moridekayi yasigaye hanze umwami aramubaza Esita nyamare Esita ntiyambwiye yuko ari umuyahudi kandi Moridekayi yuko ari nyinarume umwami yarashimishwe cyane na Esita amugira kuba umugore wage nkuncunguza Vashiti turabe igisho cya cumi na rimwe hariho umuntu umwe yitwa Hamani niho abakozi bose bavuze ngo baze baramufukamira nk'uko umwami yari yamaze gushyiraho iteka nyamare Moridekayi ntiyunamye kandi kumufukamira Hamani kwaho amana amaze kuronka inkuru yarashavuye cyane avuga ngo Mordekayi n'abayahudi bose bicwe mani arabwira umwami amurekure ko abayahudi bose bo kwicwa nawe umwami abona byiza ati aramurekura ngo akore indyo nyene Mordekayi yarababaye cyane amaze kumva ati umwami yarekuye n'umunsi gwari gwasizweho kwica abayahudi bose Esther arabwira Mordekayi abwira abayahudi bose biyime ukurya iminsi y'itatu kugira ngo basenge imana ibakurireho n'iryo jambo Esther nawe yaragiriye umwami kugira ngo ahindure iteka ryage mwizo minsi nta muntu yarekuwe kujya mu nzu y'uwo mwami yuko yogiyemo yokwishwe ese urya umwami waza kugorora inkoni y'icyami arobaho Esita yaramenya amateka yose nyamare yarinjiye atatinya no gutinya inkuru z'uwo mwami kugira ngo abone umwami abagirire ikigongwe abayahudi Esita aravuze ati nkapfa basi mfe Mordekayi yaramije yuko hariho imana yimwe gusa yo gufukamira nawe Hamani yari umuntu na ntiyari imana kwaho Mordekayi yaranse cyane kumufukamira Hamani yari umuntu yibona cyane kugomba abantu bamunamire no kumusenga ni kiki kironka abantu bari kuyibona turabona kanya gatonyi bandanya gutegeza Igishusho cha cumi na kabiri Esther yaragiye ku mwami nawe mwami kandi yarashimye kumubona Esther mwami aramubaza tugomba iki yes Esther aravuga ati yoshimye nka wene kumwe na amani bagiye kumubara guko yabateguriye umwami yaremeye aragenda kumwe na amani bahweje kurya umwami yarabagiye Esther ikimugoye ni giki yarababwiye ati bagaruke kandi ejo kumubara yuko yari yabateguye niho aramubwira Hamani yabonye ibyiza yuko yari yamaze kuronka intebe kandi yinini yari yishara hamwe n'umwami kurya kumwe n'umumarikiya nyamare aturutse hanze amaze kubona Mordekayi na ntiyamufukamiye yaciye ashavura cyane aragenda yiwage ahanurana kumwe n'umugore wage baremerana na Amani kugira ngo bubake igiti kireshe cyo Mordekayi aza kwicwa yamaniswehob bukeye umwami kumwe na Amani bagiye kwa Esther bamubara umwami aramubaza ati ikigoye ni giki Esther aramubwira ntya ngomba abantu banjye ntibicwe umwami yaratangaye no kubaza niki ninde yokora iryo jamu nk'iryo Esther arishura ati ni Hamani yaratinye yuko yabonye umwami yashavuye aramusaba Esther amufashe umwami aratanga yiteka ngo Hamani yicwe amanikwa kwa kya giti cyuko yaringanirije kwa Mordekayi kwibona kuherera hehe turabe igitabo cy'imisari isura ya 16 n'umurongo wa 18 kugeza 19 urabe ukibona ingene kuri ukwibona gukurikirwa n'umuhono n'impemu yibona yikurikirwa n'umuhono njanye impemu yitonze kumwe n'umurushi gusumba ukugabana inyama kumwe nabibona Hamani yari nukubona kunini cyane kubona yarariswe kumwe n'umwami na yuko Mordekayi ntiyamufukamiye yabonye byiza amwice nyamari iherezo tubona ninde yishwe ibuka ukwibona gukurikirwa n'ukuhona n'impemu iyumvi ibona ikurikirwa n'ukuhona